Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Miliyoni za nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu, itariki 11 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na 17, muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ubu naho nkuko mubimenyereye ni wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga. Leta y'u Burundi mu ntango zindwi igiye kurangira yarasohoye urwandiko ruvuga kwishyira hamwe rya Buraya rishobora kuba ryaragize uruhara mu guhungabanya inzego z'igihugu no mu kugerageza gutembagaza ubutetsi. Leta y'u Burundi ivuga ko yaronse inzandiko zakwiragijwe zerekana kwishyira hamwe rya Buraya ryahaye mutahe ishyirahamwe rikorera mu Burundi ryagiranye amasezerano n'abantu bari bahawe amabanga yo gutera umudurumbanyo no guhungabanya Leta y'u Burundi. Bamwe mu bantu bahawe ayo mafaranga ngo muri iki gihe barafise mutahe ubutungane ubarondera, mu gihe ayandi muri ayo mashyirahamwe aregwa ko yahawe amafaranga muri iki gihe atagikorera mu Burundi. Ivyo rero byaratumye mu ndwi iheze Leta y'u Burundi yiyamiriza uruhara rw'ishyirahamwe rya Buraya mu kudurumbanya amahoro mu Burundi imbere y'amatora y'umwaka 2015. Ishyirahamwe rikorera mu Burundi ryagirizwa ko ryatanze ayo mafaranga n'ishyirahamwe ryitwa War Child Holland Burundi, mu gihe mubagirizwa ko bagiraniye amasezerano n'iryo shyirahamwe harimo Pacific Ninahazwe yahora arongoye ishyirahamwe Focode. Yamara ku munsi wa gatatu ibiro by'ishyirahamwe rya Buraya bikorera mu Burundi ryariyamirije ivyo birego bikaba byavuze ko ari ibinyoma. Reka rero tubanze tubumvishe inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza kuri ivyo birego vyose.
Mu itangazo rya leta ryasomwe kuri radio na televiziyo vy'igihugu, umuvugizi wa leta Philippe Nzobona ribasigura ko leta y'u Burundi yabonye inzandiko zinyuranwa mu binyamakuru no ku buhinga bwa none nka za social media zerekana uruhare rw'umwe bwa Buraya mu guhungabanya umutekano mu Burundi no gushaka gutembagaza inzego zitorewe n'abenegihugu. Umuvugizi wa leta yemeza ko naho amatohoza atarahera ayo makuru asa na inzego z'igihugu zari zisanzwe zifise ku ruhara rw'ibihugu by'umwe bwa Buraya mu njyane za politiki kezi mu Burundi kuva mwaka w'ihumbi 2015.
Inkuru ziri mu mpapuro zirashira habona ibintu n'inyifato bikomeye cyane byakozwe n'ibiro biserukira ashyira mu gihugu bya Buraya aha mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2014 imbere y'imigumuko no gushaka gutembagaza ubutegetsi byabaye muri Rusama umwaka wa 2015. Haravugwamo idonido ry'ingenzi ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya byagiye iraha amafaranga Abarundi bamwe bamwe canke bakayacisha mu mashyirahamwe yabo, nabo leta ikaba yasanze ari muri ba bandi bari ku isonga bateye uruhagarara mu gihugu muri iki gihe bariko barondegwa n'imitahe mpuzamakungu yasohowe n'ubutungane bw'u Burundi. Izo nkuru zagiye habona zije ziyongera ku zindi nkuru leta yarisanganywe igitohoza zirimo zatumye leta yerekana amakungu impungenge n'amakenge ifise ajanye n'uko hari inyungu zo hanze y'u Burundi zoba ziri inyuma y'abahungabanya umutekano n'amahoro mu Burundi, cyane cyane mu bashatse kubwizamo umugambi w'amatora wo mwaka wa 2015.
Turetse kwa ayo matora yahavuye aho umugambi uri ku ubutegetsi CNDD-FDD de dukatsinda batavuga rumwe n'ubutegetsi bayisokoyemwo izi nyandiko zigiye habona muri kino gihe leta ibona ko zije kuyifasha muri imwe yari isanzwe ivuga ko yizi.
Izo nyandiko rero zagiye habona zije zerekana neza yuko atari imbeshere shyira mu gihugu bya Buraya byamye birota guhindura inzego zitorewe n'abenegihugu kugira tereke inzego zibyaduka bishiriyeho. Aho yiwereje iyo nyandiko leta y'u Burundi igiye yajijuka ndanaronka n'inyinshi y'ibibazo yahora yibaza byo kumenya impamvu zama zatumye ishyira mu gihugu bya Buraya biguma bitera igitutu leta y'u Burundi n'igituma ingingo zose zirafata mu kaniga Abarundi n'u Burundi ryama ryo rijya ku isonga mu kuzisaba no kuzishigikira imbere y'amakungu. Gusozera leta y'u Burundi ikaba isubiye kwerekana impungenge ifise kuri izo nyandiko zaraye zigiye ahagaragara, ikaba igiye kuzitondera izicarire neza bikomeye kugira ngo irabe isano ibirimwo byo bifatanije n'ingingo z'agahotoro zagiye zirafatika Burundi, hanyuma hageze leta y'u Burundi kazoshira habona ikizoba yashitse ko janye n'ibiri muri izi nyandiko.
Gushikubu ibivyagirije ntacu umwe bwa buraya buraya bivuga ko ibiro bijejwe kumenyesha makuru mu buserukizi bw'umwe bwa buraya ibujumbura byabwijwe ijya America ko Barufam Veta atwara ubwo buserukizi ataco bivuga ko ahubwo twaronderera ku muvugizi w'umwe bwa buraya Catherine Ray ibrusete no ku rubuga rwa Twitter uwo mugaba turuka mu Budagi yahora akunda kuhavugira ariko ntacyarashikiriza ico bikora bimwe mu by'umwe bwa buraya bugaya mu gihugu Veta yabivugiye mu munsi mukuru wari uwo muryango hari ku itariki ya 9 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka.
Soyons clair, la situation au Burundi n'est pas encore ne s'est pas encore normalisée depuis les événements de 2015. La sécurité qui est revenue.
Hagira ati nitubeshanye ibintu ntibirasubira mu buryo kuva mu mwaka wa 2015. Umutekano naho wagarutse ntushemeye. Iho nyango ajyagateye akazi na muntu abantu banyuruzwa n'abarezwe igufa babandanya kuvuga. Ubwisanzwe bwanye politike itangaza makuru n'amashyirahamwe yigenga bwasubiye inyuma cyane. Icyo gitume ibiganiro bihuza barundi bidakumira bitunganywa ari ngombwa. Wahoze arongoye Tanzania William Mukapa akwiye gushyigikirwa bidasanzwe ari munsi y'uburongozi bwa perezida w'Uganda. Imigwi itandukanye nayo ikaja mu biganiro atakirinze gusaba.
Il est essentiel que toutes les parties prenantes démontrent leur volonté politique de participer sans précondition.
Imigenderanire hagati y'u Burundi n'umwe bwa buraya yatanguye kunyuka rwose mu mwaka wa 2016. Ku itariki ya 14 ukwezi kwa gatatu wo mwaka umwe bwa buraya bwafashe ingingo yo kudasubira gucisha muri leta amafaranga ufashisha u Burundi. Ibihugu bigizwe umuryango byavuze ko twigoro twose leta yagize mu bijanye no gukomeza demokarasi no kugwanya kutubahiza kiremwa muntu tudahagije. Ariko rero ibihugu bihurikiye mu muryango wa ASEPE bigizwe n'umugabane wa Afrika, amazinga ya Karayibe na Pasifike byasabye ko ibihano byafatiwe u Burundi byohagarara ibitumvikanwa ko bikaganirwa ari navyo leta yifuza. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Turasubiye kugushimira Eroje uri kaneza kuri iyo nkuru. Rero muri kiganiro twatumiye umushikantahe uri Nyamitwe, ariko ndabona umurongo wiwe utariko urakora neza ntaraboneka. Ariko mukanya nibaza ko tuza kumubona. Twatumiye kandi umushikantahe Pacific nini nahazwe mwiriwe neza Pacific.
Mwiriwe gusa ari ikintu cyanahagaze mu gitangura mbega mwantumiye nkade ko nubwise ngo uwahoze arongoye fukode nanduwe.
Oh, reka tu sivile moneza tuvuge ko nini nahazwe Pacific arongoye ishyirahamwe fukode.
Murakoze.
Yego. Turi kumwe kandi muri aka kanya na Professeur de Gracias Nkinahamira. Mwiriwe neza Professeur.
Ndagwaye mwiriwe Federico.
Murakomeye.
Namahoro, merci.
Yego, reka dutangwe kuri mwebwe nyene mutubwire ivyerekeye ivyo birego. Mbega ivyo birego vyatangajwe twarumvise ko n'ishyirahamwe rya buraya rivuga ko ari binyoma ku bwanyu, ivyo birego bihagaze gute?
Na umaze kubona ibintu biri ku inomero bisinye kandi bivuga n'abantu bikavuga n'amazina bibaza ko kuvuga ko atari byo nuko umuntu avuga ko atari byo ndetse akavuga ukuntu bitari byo kandi bisinye kuko ababisinye barazi ko ari abantu twebwe n'amazina urumva nibaza ko nibyo nibaza ko ari byo batanguranira kimwe.
Mureka tubaze mushikana Pacific ninahazwe ha do mwakuru toke muri ivyo birego. Ivyo birego vyifashe gute? Ivyo birego nivyo mu gihe vyo bari vyo ingaruka zavyo nizi?
Ubwa mbere bwo numvirije itangazo rya guverinoma rya leta y'u Burundi je rivugamo, numvise rivuga ko hariho mu byandiko babonye bavuga iyo babivanye bavuga n'ibyo byandiko ivyo arivyo muri iryo tangazo rya leta. Ica kabiri nuko bavuga yuko abanyaburaya baba batanze amafaranga yoba atuma ngo ubutegetsi bw'u Burundi buhungabana, ariko kandi bakaca baguma muri ico gipfungu nta namwe bavuga bataye amafaranga yakoze iki atuma gucya habaho uguhungabana kw'inzego. Ku byerekeye itangazo rya leta ibintu twanze tubifate gutyo, ariko kandi imbere yuko iryo tangazo rya leta risohoka twari twabonye ivyandiko tuzi neza ko ari ibyo nyine bariko baravuga. Ibyo byandiko bivuga ko ryafashije bamwe mu baharanira agateka kazi na muntu mu gufasha ko imiryango yabo cyangwa bo nyene basohoka igihugu kubera ko ubuzima bwabo bwari bubangamiwe. Ikintu nagomba ndabwire yuko icyantangaje ari ngende hamwe leta yavuga ibyo ntumva ingene ivuga ngo ni ibintu by'ibitangaza yoba yaratoye. Nagiye ndabwire ko abari hagati ya kazi na muntu bakingirwa ubwa mbere n'amasezerano yo mu kimwe n'98 y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ayo mategeko akaba yemejwe ubuserukira Burundi ari hari bose bayemereza hamwe mu nama ya bose ya ONU. Inyuma y'aya masezerano mu 98 haciye habaho mu bisata bitandukanye ku isi ayandi masezerano bagiye barashyiraho ku bijyanye no gukingira abahari hagati y'akazi na muntu. Ni ngucyo nk'abanyaburaya bafite icyo bita les lignes directrices sur les défenseurs des droits humains. Ubumwe bwa Afurika burafise amasezerano be nayo yerekeye abahari hagati y'akazi na muntu. Iruhande y'ibyo hagiye harashyirwaho ibigega bitandukanye ku isi bishobora gutabara abahari hagati na muntu iyo babangamiwe. Abanyaburaya abanyaburaya barafite icyo kigega mbere kizwi no kuri Twitter abantu bashobora kukibona.
Pacific majambo
Protected Defenders. Abanyamerika barafise muri Freedom House kigega nk'icyo. Hari ikindi kigega ku isi kizwi cyane cyitwa
mu majambo make Pacific.
Hariho n'iyindi migambi hari hagati y'Ubufaransa n'Ubuswisse.
Mu majambo make Pacific mukanye gatoyi Pacific mutubwire Pacific mukanye gatoyi.
Ikora bene ibyo bikogwa byo gutabara hari hagati y'akazi na muntu iyo babangamiwe. Nago mbere ndabwire mu kurangiza kuri ico kibazo.
Pacific reka ndagusabe inyishungu fingufi cyane gose Pacific mu majambo make cyane gose mwebwe muremera cyane muremeza bakuru avuga ko mwa Ronse mutaye guhungisha abanyeshuri bo kuyetesa
kwera ko leta yagira ibiki
ugo ruhara mwara rukoze
sinumvise ikibazo uruhara ruwe
mwebwe mwarafashije abanyeshuri guhungisha abanyeshuri kuyetesa
Fokode na muvise navuze muvise bakugamye ko Fokode na IPC kigaga ihungisha abantu arizo muvisemo
leka ndabona umushyana he uri abonetse nawe gene uri mwiriwe neza uri nyamitwe mwiriwe neza
n'ishya makuru
mwiriwe murakoze murakomeye
yego namahoro
yego tugaruke ku birego byashikije na leta nashaka mutubwire hariho abavuga ko ivyo birego bishora kuba ari binyoma nkuko ishira hamwe rya buraya rya bivuze ikintu cemeza abarundi kwivyo birego ari byo niki
Ishambere nimba mwarasomye itangazo ubwigabura bwakikirije bivuga haribiye bivuga yuko ibi bipapuro izo byandiko bitarije icyo bareshuje bavuze bati twebwe nk'abanyaburaya ntitwigeze tugira uruhara mu guhungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi icyo nicyo bareshuje ariko ibyandiko byo birigeza bireshuza baremeze neza yuko ibyo byandiko bibaho biriho ariko bakagira bati gukanze tubikora n'ahandi hose ku isi ibyo rero aho kino leta y'u Burundi ihagaze leta y'u Burundi ntivuze yuko ubugaburaya budashobora gufasha umuntu ibibazo yuko cyangwa ibibazo yuko yoba abangamiwe aho leta y'u Burundi ihagaze ni uko ubugaburaya bwafashije umuntu azwi neza ariko arakurikirana n'amategeko kandi azwi neza yuko afite uruhara mu guhungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi kandi ibyemezo birahari icya mbere abantu barapfuye bishwe nande bishwe n'abantu bagiye mu barabara ninde bagumura bakara mu barabara niwo Pacifique ni nazwe niwe yavuga ati niwe muke turaruhuka ibyo tuzosubira tugeze n'akaruhuko tuzosubira ibyo rero mu gihe n'abantu baturiwe n'abantu bapfuye n'ibintu byatambaguritse ibyo byose birerekana neza yuko uyu muntu afite uruhara mu guhungabanya amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi ikigira kabiri ko bamuhaye amafaranga mu 2014 kugira ngo ashobore guhunga kuko bavuga bati arabangamiwe ni kuki mu 2015 igihe cyo gutembagaza inzego z'igihugu n'izo tanya gihugu yari mu gihugu cy'u Burundi hariho amatelefoni yabonetse aho yavugana n'abatembagaje inzego bitewe n'ibyo gihugu baravugana ku matelefoni barandikirana n'amamesaje ibi byose birahari mu gihe rero bavuga ibyo byose byakozwe uwahari yafashijwe n'ubugaburaya nibyo bituma leta yavugize iti bwa bundi rero ubugaburaya burafite uruhara mu gushaka gutembagaza inzego zitewe n'abanyagihugu burafite uruhara mu guhungabanya amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u
Burundi
ntihagaze ku gushaka guhungisha umuntu ihagaze ku gushaka guhungisha umuntu afite ibyo ategerezwa kubazwa kuko karononga amahoro n'umutekano by'igihugu
mbere yuko mpa ijambo Professor De Gracias Inamira nashaka banze mpe ijambo mushya ntahe Pacifique ninazwe tubwiye niba mu 2015 yagarutse mu Burundi imbere yuko yari yata yahunze akanya gatoyi mushya na Pacifique Pacifique muranyumva
niruka uwo mutahi bavuga bashize ko je nderuka bawusize ko mu kwezi kw'icyenda mu 2015 ntashobora kuvuga ko ikintu cyabaye mu 2014 ico gihe uwo Pacifique nyabwo ariko aravuga niba ari jewe yari ko arakurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi cyari cyambere ikigira kabiri namaze kwivuga yuko ibyo bintu bisanzwe ibyo gufasha abana hagati y'akazi na muntu eka nawe nyene numvise atanabiharira no kuvuga ko ibyo rero byo basanzwe babizi ko bisanzwe ko bibaho muri ico gihe ngira ngo abanyaburaya bo cyabava ko icya gatatu ni uku kuvuga ngo umuntu ngo yahungabanije ngo umutekano ngo abantu ngo baturiwe ngo ibiki ibyo byose ibyakozwe n'abashyirahamwe yigenga muri muvuma hato tubaziye manda bahamagara abanyagihugu kwiyamiriza ugonyanga ibyibashingiro ry'u Burundi n'amasezerano y'Arusha byakozwe n'umugabo witwa Petero Nkurunziza agakwegera umuvumo ku gihugu amarira mu gihugu amagogwa yose dufise nibaza ko atabo bihuriye no guhungabanya umutekano w'igihugu twaje guhagararira ibyibashingiro bagaya amasezerano y'Arusha nimba hari umurateza ukurikira
mushiga na Pacifique ni nahazwe
abandanye tikiza n'inganda n'uyu munsi
aha ku radio ijwi rya Amerika twigisha inyifato nziza prezida w'igihugu bavuga ko ari prezida w'igihugu ntibavuga ko ari umugabo ereka duhere ijambo professeur De Gracias nkinahamira tubwire mbega professeur ingaruka zizobizihe zoba izihe mu gihe ivyo bigego vyo bari vyo ko ari abarundi bafashanije n'amashirahamwe kugira ngo umutekano mu Burundi uteseka
ndo urakoze kwa Federico jewe nkuko namanda kubwira iyo tuvuganye no kuri kuba ndiko ndavugana n'abantu batakindi bakora atari gutukana ku burundero uri mu Burundi ya Tyson reka rero tubandanye tuvuga ibikwiriye urabona uyo Pacifique nyine jewe sindamubona na rimwe nari ndi nsanzwe ndi Buraya mugabo jewe namwumvise avuga ku maradiyo namwumvise ku maradiyo ibyo ni ibintu azi nawe nyine adashobora guhakana amajambo yavugana mu mesiyaje yatanga ahamagara abantu kwicana avuga ibintu aho bigeze ibindi bizwi ibyo ari byo byose niba hariho idosiye irabishyiramo irabivuga neza cyane amakosa yakoze arazwi mugabe igitangaje ni uko ibyo byose bikora azi neza ko afise abamuteguriye inzira yo gucamo hamwe bidakunze ibyo ashaka nicyo bituma ubona iyo conversation bayisayiti avant bien avant kugira ngo babandanye kubikora muri 2015 ibyo si gusagacishwa muri ibyo asanzwe hanyuma rero nabyo urabona ibintu birimo de masaka beti guturira abantu guhamagara abantu ku maragi ubabwira ngo ni baje kwicana hanyuma rero ugahita ukava hasi ukavuga ukabyemanga hanyuma akajya nawe akavuga ngo ukuntu ndakindazi n'ikinyatire yarashyize ko kuri izo kombansi wagize de finansima icyo nibaza rero ngo ingaruka yaje ndakwishure ni ukuvuga yuko mu gihe urabona ibihugu byose byari ku isi birafise icyo bihagararira ko hariho sharte de nations unies hariho sharte de conduite aussi de l'union européenne hariho sharte de l'union africaine hariho n'ayandi makonvensiyo internationale notama ari muri vienne n'ayandi alors kubona rero union européenne yaradutse igatanga kuvuga ngo iriho amafaranga umuntu yuko uzoshobora guhungisha abantu ibyo bintu urumva n'abana bo kuri ETS babimbonera kure kandi barabyivuze barabyiyemerera kandi niho urabyumva bakabategura kugira ngo bateranye abandi urazi byabaye na direkiti w'amashuri baramukuye ibintu byose byabaye muri ETS byarabaye reyeri ibintu bihari kandi nawe nyine ndetse ntabwo ntabihakana yuko babonanye nawe nyine barabivuga ko babonanye ibyo rero urumva mu gihe ariko arabitegura kandi akabitegurana hamwe na Union Europeenne kuva mu ya kumukambasi ya 2014 hanyuma akaza kubikora muri 2015 ibyo biyumva ko atakunze ntabafite baca kugira ngo babihe kane cyo bitumvuga rero ubu asigaye ko haba ukurikiza amategeko kuko amategeko agenga imigenderanire y'ibihugu arahari ayo mategeko agenga ibigenga birahari bose kandi ari n'Europe urabona ntiyabihakanye yavuze gusa warimo amadokima sokre batwaye kandi ngo twebwe ngo ibyo niyo ngo twatwe bifite ibyo bya droit de l'homme ibintu bya droit de l'homme kuza kubigirana n'umuntu umwe
agira uti reka ndabasabe mumpe nyishu ngufi ngufi akanya karihuta reka tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Didas mwiriwe neza Didas muratwumva
Mwiriwa.
Ndumu mwungu wa Didas, temeze na iza. Didas, egomi, mwuri hee Didas?
Nandi na shahu kia, chenere ye.
Ego, mwuri hee?
Cheshi na shaka, dimuguru ndi bujumbo.
Ego, duga kujambo, akanya gato.
Cheshi na shaka kukutere, nukumbona, jarabai. Ama nuko bona bari gutana amajambo ya umwe bwa buraya cyangwa ta Burundi kaje hamwe bagaterera inyishu ishobano cabaye kobera ibyo byose cyabaye yasinzwe karishego n'ibyo batobaga akatsure katwego n'ibyo batobaga n'imyo yacu cyitegerembya ama abo nabo bahungabanje umutekano nimba ko jama na leta Burundi bakaganira cyanje barakusha nabwo tungana n'icyo mbona cyota bifasha kwego na cyangwa gusoba
ego medica dusabe mushyana yahe uri nyamitwe agire cavuze ko bishikirira na Didas mukaje gatoye cyane gose
urakoze kumujyango icyo yo menye nuko wakoze amakosa ntaja mu biganiro wakoze amakosa akurikirana no gutungana hariho bamwe bapfundwe kuko bari muri izi guhika gutembagaza ibyo bitero n'igihugu abana nabo barahunze bariko barahondeza kandi bategereza gufatwa bitebuke ikindi nacyo ni uko kuri ibyo bintu bya Vimuga Buraya umuntu witwa Peter Schouten ari muri ya shyirahamwe Watchside Holland yaranditse avuga neza yuko iyo kontra bace bayihagarika kuko batanze nabo nyine idahuje n'ibikorwa bategereza gukorera mu Burundi byari biciye mu makosa ayo makosa rero baciye bahagarika iyo kontra nicyo gituma na nubwo pacifique yagiye kubonona ko yavuze ati umutahe wasohotse mu kw'icyenda n'ibyo wasohotse mu nyuma wasohotse kuko hariho ibyo gufatirako mugabo tugira tuti ubu bwa buraya bwamuhaye amafaranga kugira ngo abundi mu 2014 ariko mu 2025 ayo makosa yakozwe ari mu gihugu cy'u Burundi ariyo ari karagerageza gushyushya ibintu ayo makosa mugabo we azi neza yuko inzira yamaze gucibwa wewe byanze akayigira mugabo zamutakura zanyaka biga zamusaga zande abandi bakiri bato bagasigara barapfa bagasigara bamegwa nabi nabo nyine yamaze kwitumuki niyo naho rero duhagaze tugira tuti ubundi waburaye bwafashije ubuvikini kugira ngo zihungishe naho leta y'uburundi ihagaze nta n'ikindi turimo atari cyo
egome moshe na pacifique ninahazwe mu gihe cyo muvuze kubyashikirwa na Didas eka nibishikirijwe muri aka kanya nyine na moshe ntaye wiri nyamitwe
navuze yuko ibya nyuma je mperuka kuvugana buri nyamitwe mu kiganiro hari mu kwezi kwa kabisa kwa gatatu ku isanganiro mu 2015 kuvuga arabizi ko mu 2015 nari mu Burundi arazi yuko mu gihe cy'imyerekano yandungitse ko intumwa asaba ngo yipfuza ngo twohurira kuri Roca Golf no kuvuga nimba banyagiriza ngo ariho abantu bane ba telefone kumbure nawe yocaje mu bo twaravuganye imbere yuko izo za kudeta biba nimba akoresha amatelefone mu kwagiriza abantu gusa ngomba gushyira ko ngaha muri icyo iganiro cya nyuma twagiraniye yaranyagirije ibyo nyine ngo nahungikije umuryango ngo kugira ngo nzogire imyerekano atamuryango ndahafise icyo gihe ndamubwira nti buriya iyo wumvise imiryango iriko iratotezwa uraryoherwa birashyira ugatwenga wumvise bariko baricwa bamererwa nabi nisinifuza ko byo gushikira imana idufashe ntibuzubibone amakuru asumira buri nyamitwe umuryango wiwe nturi ngaho yarawurungitse nawe mumbarize yuko yarungitse umuryango kubera ko ariko ategura guhungabanya umutekano w'abarundi nimba guhungisha umuryango bangamiwe ari kuba umuntu aba ashaka guhungabanya umutekano muraza bahunze mu Burundi kundu bangana muraza bahungishije imiryango muri cyo gihe uko bangana kuba twikukira muraza ibyago twaciye mu byategetse hamwe bica abanyagihugu muraza marira abategetse bamwe batera mu Burundi ibyo kuvuga ngo bataganira ngo bahunganije umutekano yewe nge kari petero Burundi dabica gi
bureka rekado njambo umushana he de gracias hinamira didas yavuze ko ubu ika ivyabaye vyarabaye kwiye kuraba nyene utungane bwo gukora mu bivuga ko iki mukanye gato cyane gose tafite undi munywanyi aturindiri de gracias hinamira
uko urabona iyi muntu aziko yakoze ikibi yama ashaka kugira ngo ati ndakinda cikure ku mugabo hari ibyemezo naho birazi bikagomugora nico gituma twibwe tuvuga n'ubundi abisubiyemo uwakoze ikibi wese hari azoza akurikirana kuko ni bibi bidafutwa cyadire ego bidafutwa hanyuma rero icyo nashaka kuvuga nuko ego mbe abahunze bariho turazi ko bahunze turazi nuko hariho abahunze barindiriwe hanze n'imodoka zibakira kuri frontiere zikabatwara ariko icyo nagomba kubona iki urumva umuntu wese yumva atafise umutima utamunekurira niyo tangwane hari abantu baragenda iyo nibisanzwe mugabo nk'ubu uwo baza ati wewe wahunze iki ko pacifique yari ngaha kandi akabona n'abantu bariko barapfa kamenya n'abantu yasize Yesu uko bangana cyangwa yatumye batumye bata uko bangana none icyo gihe kwatahunze mugakarindira kubona yuko bidashobotse adashoboye gutsinda hanyuma akaba ari yagenda hari n'ikindi rero mugambi abantu bahunze nta n'umwe wobaza abahunze nta n'umwe wobaza ngo akubwira ati jewe nahunze iki naka yarandondera naka yaramenesheje yarambwiye ati wewe utagita vuyanda kwica ndiko ndakurondera nta ndavuga ati naka yari kwarondera nta n'umuntu ashobora kuvuga ati hari umuntu yapfuye kubura ikintu n'ikintu nicyo bituma mvuga rero ndi ibyo ntakamaho uyu muntu aravuga ibintu vuga kuko twese twareka
kwa twaribonye turabizi ku byabindi kiretse ko mushora kwa nahazwe mu kuvuga ko yishe abantu ashora kuba ico ni kirego mbona ko cyo gikomeye cyane gusa ariko reka tubanze duhe ijambo umunywanyi wi radio ijwi rya America Fulgence mwiriwe neza
mwiriwe ku ijwi rya America
Fulgence muranyumva
Sohuriza batumire
barakumva muri hehe Fulgence
bo jewe ndi mu Rwanda
yego me murafite ikibazo cy'umviro duga kwijamba mu kanya gato
yego reka ntabwo njimire nyakwa Pacifique natwe ku byumviro aherije gutanga no kuri kuri badashikirije jewe nashaka kumutera intege ahubwo ntakangwe n'ibyo bariko baravuga mutama ubutegetsi ariko ubutegetsi ejo inyandiko yavuze nabyo niraza yuko ari izimu reka ndaje kuri uyu mutumire agira kabiri aravuga ati hariho abahunze batakirwa n'amamodokari batazi icyo bahunze nagombe ndamenyeshe yuko muri iki gihe kuri iyi si kuri iki njana c'ibihumbi na cya mirongo ibiri na kangahe donc turi ku isi umuntu yakwitonda mu byo avuga kuko ibi byose bije mwakwirangiye ibigifu gikunda muri iki njana ubwo abuze yuko hariho abahunze atacyo bahunze n'utangururo bwinshi bw'abantu bahunga icyo bahunze n'abahunze bashaka gukandagurwa n'ibyemezo byinshi hakoreshe jewe aciwe narahunze nahunze mba mu ntara ndashimye kuvuga inzira nitwe ko na dokimatashe twa dokimatashe nagiye kimwe kuri kugira ngo hafi radiyo muzamukeneye ndoreza na komiseri n'utwara imbonerakure muri iyo ntara noneho uwo muntu ariko akakwiye kwiragira amakunga mwumva ngo hari abahunze atacu bahunze umuntu ba mubonye yo makira
ego me le café Jean le café le café muhe ijambo bisigure neza atubwire ngene hariho bahunze n'abahunze atacu bahunze professeur de gracias inamira mukanye gato
nyakubwire mane ndego cyane te nayivuze n'ubwo ndabisubira mu kuko n'uyu ariko aravuga uwo mubaza ati mbe wahunze mbe uwaguteye ubwoba ni nde ukavuga neza ibyo imiti mwahuriye hehe byagenze gute nabyo ushobora kukwishura nibyo ndiko ndakubwira niba bifitse naho nyine nibyo aba yavuze aba yatubwiye neza ingene byagenze n'uwo muntu yateye ubwoba nibyo yamubwiye n'ingene byagenze hariho abaravuga yuko n'ibintu by'amaresepasi n'amapasiporo byatebye baratebye barakimaze kujora n'umurango kugira ngo baheze amapasiporo abantu kandi urumva rero umuntu iyo ahunze arinda kuja kurondera impapuro uko nanjye narahunze ndabizi ngene byagenze ngabyumva ariko barakora muri pasi bagakurijeho n'umurango kugira batange amaresepasi n'amapasiporo kugira abantu bagende urumva hari abantu bari biteguye kugenda iyo niyo justification ndongo ushobora kugwa amplus iyo ngira cyakabi ni uko nawe nyine ubwiwe surgence nayigeze kubivuga natubwiye mu nzu yaramubwiye ati wewe uri umugeseranzo uza kwica cyangwa ugira gutyanga akabasha buza tekiniki umugabo turazi neza yuko muri rpa uyu pacifique ni nahazwe yamarikora aragera kokeza abwira abantu agira gute hariho n'abantu bari andirect n'igihe bariko baratumira abantu mu nyakabiga n'igihe bariko baratera mu kibitoke hariho abantu andirect mugabo urumva ingene bari babiteguye ntabyo nomenya ariko urumva ibyo byarabaye ibintu byabaye ibyo kuvunga rero je nibaza ko bufata kufatira kuri izo nyine bisanzwe by'uko ata muntu n'umwe ashobora kuvuga ati yo nahunze naka nahunze iki
yego me arahize imyaka ibiri abarundi bari mu marushwa akomeye ubukene bwarabateye mu gihe pacifique ivyo birego vyo bari vyo mu gihe vyo bari vyo mwebwe n'abandi bose ku mpande zose boba baragize uruhara mu mutekano muke mu Burundi bariteguriye gusaba ikigongwe abanyagihugu bahagorewe muri iki Pacifique
Hello
muratwumva
Ego icambere uyu muntu mwise professeur na lakini ufite dabishura ko kubina ariko ravuga umuntu yiba kuvuga ko abantu bihumbi amajana ne bahunze igihugu ataco bahunga abantu birirwa baragandagurwa birirwa baranyurudzwa abavyeyi buzuye amarira ndamwipfurije ko nabibwiye nyamitwe muri shinga nawe ni muri professeur nyene ndakwipfurije ko ivyo bintu tosubira kubibona ko bitokubako nihagira uwa bazohunga nihagira uwa bazototezwa ngo byatubaye ko ubundi kazoza kazokubwira kazokwishura kuvyo giye kuvuga ushobora kwa kuvuga ibintu nk'ibyo ndavagije wawe kubisigaye hariho ikintu kimwe gusa ngo mbagaruke ko ikintu bagumagaruka ngo ngirekano ngo yahamagaye ngo guturira abantu nabo nibutse ugandere bwo ko hari umuntu umwe yaturiwe atari abantu hari umuntu umwe yaturiwe mu nyakabiga kandi byaratubabaje cyane ni mu bantu ba mbere bavyamirije mu byandiko ku maradiyo yarabyamirije ariko ico batabwira abantu uyu muntu yari mbonera kure mu nyakabiga yaje hazanywe n'umukozi w'iperereza yitwa Kazungu igihe ibyo kumuturira biba abapolisi n'abasirikare bari ku
Pacifique muri ko muvuga ko imbonera kuri gutirwa cyangwa
bareke kuzabesha abantu
ikiremwa muntu kiyakwiye guturirwa
hari kibazo ngaha kiteza kuzotomogwa umunsi umwe ico rero bakure mu kanwa kutubeshera ngo twaturiye abantu bakure kuko barazi neza ko uko bukeye uko bwije twe twamagara tugira tuti mugahura n'abapolisi mu marika amaboko niba bagira kubandanya muhagarare mwicare ushikaba bareke musubire mubandanye murabona ko arahebe indwi n'indwi abantu bataraje mu gisagara hagati kuko mubahiriza uko twabibabwiye iyo biba nkuko biba mu yandi mu bindi bihugu bya Afrika imyerekano ibaye muze muje kubiraho
eh Pacifique nashaka munishure ikibazo nabajije
ibanze bihagarara
ikibazo nabajije Pacifique
icyo nagira ngongere nerekane neza ni murabe umwanya izi mpari zijemwo izi mpari zije kubera ko muri ino ngibuce dutangura hazotangwa raporo y'umugwi wa ONU uri kugirira amatohoza ku vyaha by'uguhurira hagati y'akazi na muntu mu gihugu cy'u Burundi iyo leta y'u Burundi yarase gukorana n'umugwi wa ONU
mu kanya gato
ariko basacoba barongera kutuza namwo ibiganiro ataho bifataye byo kudusamaza w'imari ku bumwe bwa Buraya w'imari ngo kubahagira hagati y'akazi na muntu ikibazo ntikiri ngaho
ikibazo
nibitabe
ikibazo nabajije mu kiganiro Pacifique nabajije ikibazo mu gihe ibyo birego byo bari byo
bafata ku ngufu kubera ibyimbiro byabo bya politiki bagenda basigura abantu birirwa baragandagurwa bareke kuzana impara ataho zifatiye ataho ziva ataho zija
mu kanya gatoya cyane rwose Pacifique mu gihe ibyo birego byo bari byo impande zose umuntu wese aziko afite uruhara mu buzima bw'abanyagihugu bwazimanganye haba ku ruhande rwanyu cyangwa urundi ruhande rwa leta muriteguriye gusaba ikigongwe mu gihe ibyo birego byo bari byo
mu kanya gato abantu bazaba bakoze ibyaha turiko turabona kwe dusaba ko sentare mpuza makungu ibakira urubanza bagakubitwa intare mu gahanga umuntu ashobora guhaguruka ngo yica abantu
ngo
gusaba ibigongo umuntu ashobora guhaguruka ngo amara abantu ngo ngo gusaba ibigongo ugafata abakenyezi ku nguvu ngo ngo gusaba ikigongo
bisaba ko ubutumwa
nimba ari je nabikoze niba umworeko nimba ari inkuru nziza yabikoze niba umukoreko dusaba ubutumwa ntidusaba ibigongo
ego imbere ko mpijambo umuntu wanyi dufite deo reka mpijambo umushya ntahe wiri nyamitwe nawe nyene agire icavuze kubiheje gushikirizwa
Murakoze cyane kuri iki jambo. Icyambere pacifikare miremire yuko mu 2015 yari hano ariko mu mfuko yari afite amafaranga yo gushobora guhunga mu gihe bigenze nabi. Twarahuye mu bijyanire bitari bike mbere arabizi ko twabonana. Icyo ntemera ni uko hari n'umwe namurungitse ariko kuko nimba ari umwana mbyeho namurungitse ko intumwa yaramuhenze. Jewe twabonana amasomo yandi tukavugana mu bijyanire na telefoni yo yari ndayifise. Nta ndimo nari nakumutumako ikigira kabiri ibyuko umuryango wanje uri hanze ishambere cyoco bari atanzwe biga hanze abana rahanze bari atanzwe biga hanze kandi sindi murundi wa mbere arundi saba na hanze ikigira kabiri barazi byambaye ko aho basaze kunyandagura kandi nkagandagurwa nkatagandagurwa n'abantu bari mu Rwanda bagana nabo nyine bakafite ku mazi bategeje yuko bonyitse bakinyicanya n'umuryango rero ibyo nukuri abo bibaze yuko bashobora kwica abantu hanyuma kugira ngo abantu ibyo bavuga abantu badamaze mu gihugu cy'u Burundi nta mutekano hari ibyo byarabaye bimwe bavuga ngo byandondeza n'ibiki bica abantu bamara kubicira bagaca bagerageza gufata amasanamu bakarongera hirya no hino ngo urumva ngo leta igira amaze abantu ababikora bamwe barishikanye baranabivuze barishikana muri butungane rero nta gikorwa muti y'izuba kitamenyekana n'ukuri kuyataba akajya ahabona nk'uko ubundi aburabwe rwagerageje gufasha uyu muntu hanyuma akaba yifitiye amafaranga kugira ngo ashobore guca agenda mu gihe cyomera nabi nayo abandi bagasigara barapfa bari ngahakirango yari nabivuze mbere rero kugira ngo tuyifate umwanya muremure ko mwadusabye gutanga iyishu ngufi ni uko twogira tuti igihugu ni icy'abarundi n'abarundi bose kugira ngo dushobore kukironkamwo amahoro ni uko ubutungane bwokora bagakurikirwa mu gahanga ibyo uvuga ngo ubutungane mu mpuzamakungu ibyo kuri mepiriburwa muri gihugu cy'u Burundi biba mu gihe inzego zidakora inzego z'ubutungane mu Burundi zirakora izo zikibi zirafatwa zigahanwa kandi ikindi naco ni uko igihugu gifite inzego zitoreye abanyagihugu bitoreye inzego zatowe n'abanyagihugu kuva ku mukuru w'igihugu inama nshingamateka nkenguzamateka babura amatari barahari abatwara amakomine n'imitumba bose barahari iyo nta muntu yoze asungaraye mu Rwanda yavuge ngo igihugu cy'u Burundi ngo gitwara ngo muri sekiri n'ahandi ibyo ntibidashoboka ibyo nabyo nzi ko by'agateka kazina muntu agateka kazina muntu nibyo bariruka bakajya muri ibyo n'aya nyuma yari yatowe y'ukonona umutekano n'agateka kazina muntu mu gihugu cy'u Burundi bakubeshera inzego za leta z'ubutungane z'igipolisi n'igisirikare
reka tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Deo mwiriwe neza
mwiriwe
muri hehe ga Deo
jewe ndi Bujumbura mu Burundi
murafite ikibazo murafite icyumviro mukanye gatoye cyane rwose
icyumviro bwa mbere ni uko tutamenyereye kuduhamagara kugira tubabwire ukuri ndanumvise wiri nyamitwe nyine mu mwibaza ndumve ne mubaza pasi savuga ukabona ibibazo biri mu Burundi igihe amatora yitegurira amatora igihe abari muri societe civile bagenzi bacu bahamagara abantu bavuga ko ngo nkuru nziza ngo yemeye gutwara yemeye kwitoza troisieme manda ibararirago babivuga izuba riva jewe ndibaza ko tube tuvuga ukuri tubwira abarundi ukuri tubwira abanyaburayi ukuri ukuri kuratsinda uri hose w'umuntu w'imana birakwiye ko umuntu avuga ukuri igihe bavuga ku maradiyo ko troisieme manda ibaye ibararigwa bavuga izuba riva bene umurango bene umutaga bari ngaho amaradiyo ari ngaho France 24 iri ngaho jewe rero ndibaza ko umuntu ashaka amahoro mu Burundi ndavuga ngo abantu bo barahunze ngo bahunze kubera babonye abantu ariko barashya utwira umuntu izuba riva ku mutaga ndateye ubwoba nashaka kubwira uyu mwene data yatwara ishyirahamwe nk'uko ndayitwara Pacifique amenye ko uko icyaha cyose turi tumukuru w'igihugu imana izokubaza uwo muntu ahiye azira ubusa politiki z'ubuturira abantu tugomba ko igihugu kijya mu nzira yo mu nzira nziza mu nzira y'amahoro twitonde tukine politiki n'iy'abadukina tubyemeye gukina politiki twereka abantu inzira nziza ijambo ry'imana mugabo ntidukine politiki twereka abantu guturira abantu twereka abantu ibi na biriya kugira ngo abantu bagure umugi abantu bakurikire uyu cyangwa uriya ni naho bazoba baciye mu nzirayo aba banyaburaya turiko turabahenda kugira ngo bazane amayero bazane amadolari tuyerekane ko turabera tuyerekane ko dutunganye ibyo bintu navyo mumenye yaba bari ku maradiyo yaba bari mu isosiyete sivili yaba batwara imigambwe uwo ari we wese ahamagarira umuntu mu nzira itariyo azobibazwa icyo ni icya gatatu nashaka ndababwire ko uburundi dufite amategeko uburundi bwari kukiye igihe bwikukiye rero twe turi mu isosiyete sivili twirinda kujya muri politiki hari habari kujya muri politiki abanyamigambwe twebwe turamama tugasukamo amabisi mbega ushobora guhunga ugahunga utwaye imodoka umuntu ahunze aratwara imatera umuntu ahunze kujya kwitwa kwideplasa niko babyita ntushobora guhunga ngo ugende utwaye ibintu ubwiye utwaye ibintu si guhunga
yego mushyana hehe reka ndabona akanya kagireka mpakanya abashinga ntahe twatumiye kugira ngo bagire icyo bavuze dutangure kuri Professor Deo Ntinahamira ibishikirijwe mushyana hehe Deo mubivuga kwiki
niko cyane jewe isigizwe n'uwo mushyana hehe Deo n'ukuri birumvikana babona inama nabivuze si ubwa mbere ikintu cyitwa ukuri ni ikintu gikomeye cyane ukuri ni ikintu gikomeye iyo abantu kumenya yuko ukuri ariko kubaka kuko kwambi kurabesha ubwira amaremende ya wamuvuga uti ibi n'ibi ukaza ngo ukavuga ibintu uzi ko biteranya abantu kandi ukaza kuvuga ngo jeje navuze ni byiza nibaza ko harimo kubura ubwenge ubwo rero ni ikintu gikomeye ikindi navuga rero ni uko amategeko kuko igihugu kirimo amategeko abwiriza gukurikizwa kandi n'ibindi bihugu birubahana kubera kimwe cyose kigahiza amategeko hariho n'amategeko mbere abara y'igihugu cyonyine urabona nk'ibintu byo gutora kuri konsitisiyo yamaze kwipronosa nta kundi ni uko nyine nta handi bitwara n'ibyo ariko urumva ibyo byo abandi ntibabikurikije bagize bati sigaho nk'uko abivuze Deo ati uko bigenda kose aramutse yitoje ntituzomwemerera nicyo gituma avuga yuko ukwitoza kwa Nkurunziza atanahamwe guhuriye na birya byabaye birya byabaye basanzwe baronda ibindi kandi aho uboneye babibuze bari biteguye uburyo kugira ngo bace bahunga bagende basige igihugu kiko kirasa nako bari basigaye gituriye hanyuma kandi ndagira niwongere ko nuko uburyo abantu bahari utanguye gushyira urwango mu bantu ugahita babona mu by'ikigo cyacu cyarababaye kuva kera abenshi baracisha inzigo abandi barawuze benshi byamaze ndiko ndavuga nta murundi atabuze n'ubutabuze directement cyaracisha inshuti yabuze nicyo gituma ngira ndi bose bakwiye kwemera ibyabaye twagira ukuntu dusoma kahise kacu gusoma kahise k'u Burundi kakaba hazi twese tukakemera hanyuma rero ndavuze ngo kundu umwasi cyangwa ire mugabo gerageza witonde hanyuma umuntu umwemere kwa se uwasha n'uburenganzira bwo kubaho atakindi
nisho ngufi muzaba mukoze egome mureka duhe n'ijambo mushyana ya Pacifique ni nahazwe agira icyo avuze kujya ashikijwe na Deo mukanya gato ntimwabishobora
nuko ibintu bivugwa n'uyu muntu wewe ne genera kimesura kuvuga ko koko numiwe igihe twatagura higaniro Frederic nagusaba ko ibiganiro cy'abantu babiri bangana jewe na Wirinyamitwe ndabwira nti ntusure kuzana abaza kumufasha urabona ko ari byo bakoze ibyo hanyuma ntumuze mu bisubire kugira ibintu bifisa ko bihengamiye
turafise Pacifique turafise ukuntu ngaha ku radio ijwi rya America tutungaje ibiganiro
kandi wewe
urafise ibintu bitungaje Pacifique bitewe ko cyane rwose duga ku ijambo mukanya ndaguhaye okay
ubwa kabiri akabiri navuze yuko nashimye ikintu kimwe mu byo twavuze yakitse Wirinyamitwe aravuga kuri rimwe gusa yabwiye abarundi ko yahungishije umuryango kubera ko umutekano wiwe ubangamiwe mu gihe yiriko arandika ngo abandi bose nibaza n'imiryango mu Burundi ngo amahoro yari iraye wariko arahungisha dufise n'amakuru y'abandi bategetsi benshi ngaho bariko barabondera ubuhungiro bw'abana babo bamwe bakabesha amazina imiryango hirya no hino turafise ayo makuru
ikibazo cy'imiryango ihungira hanze turashaka kukigaruka ko tuzokigaruka ko mugire icyo muvuze byashikirijwe na Deo n'ibyo twabasabye akanya karagiye
ubwa gatatu uko tutaturangiza iganiro nabwo kuvuga ko aya majambo yose muvuga ariko aragira no guta wakuba barazi yuko igihe cyo kwishura ibyo ariko barakora kiriko kiregereza ibi ejo bucara tagura kwerekana muri woni ibyo bariko barakora raporo yanyu izosohoka mu kwezi kw'icyenda twiteze ko sentare mpuzamakungu izotinda ikugurura amatoro ku mabi ariko arakoregwa abanyagihugu b'u Burundi ibi byo kuvuga ngo bafite ngo ubutungane ngo buriko burakora itrere yararufise Israel yari afite ubutungane bukora imisi yose
ariko akanya karagiye Pacifique uduga kwijambo uduga kwijambo
ariko nicabujije kuguhemuka kwiwe kuzara kwica igihugu no kuzana genocide mu gihugu cy'Ubudage
ego me
yashikije na Deo ubu imyaka 10 ariko inyuma yatuzaniye amahano azoyishura nagira mbira abarundi ko bazovyishura kandi giye cyukwishura kiregereje
Pacifique murakura telefone kuri speaker ndabona umengo ntidushaka kumvikana kwera harimo interference nyinshi cyane gose reka ariko duhe n'ijambo mushana hawe iri Nyamitwe yagiye cavuze kuvyashikijwe na Deo mu kanya gato cyane cyashikijwe na Risha
gato nuko amajambo amwe buga yakiri iminsi igihe cyo Burundi nikuva kera cyamenyere ari je bavuga ngo mwega kandi niba yagirembwa ngakundi ikintu uwo wari igihe bizagatendaganye bikanga ubu naho duhaye ibindi kanga byo mukozi kucenda ko byo aje barindirije ni kuri ari barindirije ko iri atoje igihe cyo burundi cyane gikizwe mu kigire mu minwe y'Imana ni rero nuko uko bazibaza uko byaza yuko igihe cyo mu kigire cy'amahano bitazokunda reka barindirije ko gikucenda nabo nyine ndenda bakuriye ni kubice cy'uko uko bijyo uko bavibaza ariko bizogenda iyo mugwa bwo gukogera amatohoza uko ni WhatsApp bagerageje kujya mu raporo bakoranye na Union Premier ibintu ni byamaze kubananira kandi bazi yuko biteye bitenuke ukuri kugeza habona ukuri kugeza ikinyoma abarundi ntibagira ubwoba abarundi bivuga ngo yuko uko bigenda kuko biteye bitenuke ahubwo abo bantu bazoguma bahinyuka nk'uko n'abandi bose bagiye barahinyuka bakagerageza kugira ibi bikaba mbega hari kiri gitsumbuze ko abonye ibintu ya 15 hari kiri kiza gitsumbuze ibyo twabonye n'amakati yabaye batera amakambi bica abantu bagira iki bizuga mu barabara niyo byose kubitsinda kandi ibizogaruka nicyo madamu make mubabwiye niba ari kindi cyose cyose cyo kubeshuza ibyo bavuga ko umuntu yapfiriye mu myaka biga yaturiye ngo yashize azanye na kazungu iki ni kinyoma bagerageje kugira ngo bandike iyo umuntu ari mbonera kure ategeze gutse aturirwe ateza kwishwa akicwa ubunyamaswa mbega ko bibaze yuko abo bantu bagiye barakora ibyo abarundi bakabagi kandi bakagiye gukeba bakababaza neza uko byagenze kuko gusatse kubageze bafatwa tubibutse nsanzwe abarundi bagiye kwama bari bashyize hamwe barashatse kubacanisamo ngo bave mu bya genocide ngo bahukume abatutsi bicane ibyo ni ibyo bikunze kuri benshi kuko abarundi baramaze kubona ukuri kandi barifuza neza yuko igihugu cyabo bacuba bakacyubakira ku kuri niyo cyateza ikinyoma
tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Richard mwiriwe neza
mahoro cyane
muri hehe Richard
mu Burundi
mega murasikiwa zoe timu vilo mkanya gato na wunu mwanya wihuta
ashango mambadze pasirike ni watoka tanundi munio kiriku aranaza kumutu wa mwanya shura kutuwazo tuvirigusu arakunze kuvuga ngo abarundi baragowe bagize ntimbega abarundi yemera ni abahunze mugabatswe mu Burundi s'abarundi ikindi kigira kabiri ndega ko akunda kuvuga ngo nibafatire leta ibihano bafatire mu by'ubutunzi ngo bareke gutanga ifashanyo ndega abayifatiye iyo ngingo bayifatiye mukuru w'igihugu kumenga siwe yabaraye bose abarundi inyito byo tubabaye ama kindi kinovuga cyane majibe byose ndabyumvirije naciye mbona ko mbere maze kumva nico cegeranye naciye mbona byukuri ko wewe wahara ko yamaze gukura utwiwe batumahaye muri demira kataro ibyo ubu naho byabandanya byose uko bigenze kose wewe yari amaze kwironkera amahera y'ubashaka mugani wadoye uko rero yoreka kuzara kokeza akaraba ibihuza abarundi bose murakoze
eh murakoze reka to mu ijambo mushanahe pacifique nazwe agiye cavuze ko byo mushikirije Richard duga ku ijambo mushanahe
mukanye gato cyane kada timbega abarundi nabahunze gusa no abarundi n'abarundi bose hariho abakunze kuzana imvugo zo gutucanisha mu bamwe babita ngo abene gihugu ngo abandi nabo ngo nabansi b'igihugu sibyo twese turabana b'u Burundi twese turota bimwe n'umuvyeyi umwe tumwipfuriza kimwe amahoro no gutera imbere ariko igihugu kugira kiye mu mahoro harabaye hamasezerano abarundi bavuganye baravuze yagiye birabajyanisha muri kahise barumvikana ngene uburundi bukwiye kubaho kugira ngo bushobore kuguma mu mahoro atawanja wangura umugabo witwa Petero Nkurunzi yarabihonyora byose adusubiza mu kaga mu byo twayifuze ko twasezeye ubwa kabiri ati mbere ko mukunda kuvuga ibihano mwibaza ko ibihano bizofatirwa Petero Nkurunzi iza ico ni kibazo gikomeye cyane nivyo ibihano twipfuza nibishikira Petero Nkurunzi iza akareka kubandanya ahonyora abarundi muri ibyo bihano hari umwanya utoroshye urugamba rwose nibigare rwagoroshye hari bitoroshye bizotugora twese twese tuzobara bise bene wacu bose buduye ngaho twese namagogwa kuri twese ariko ibyago byaraduteye nyine ni gushika dushobore gutora umuti bituveko Nkurunzi iza niko bivuze neza abantu bapfa abantu bicwa n'inzara abantu bagwara ico sikiyado kiwe kuko abo yicawe nyine ni benshi ajye nibitoyi ariko duteza gukora ku buryo arekura igihugu kigasubira kuba igihugu cy'abarundi bose
Pacifique
reka kigwanya abandi
reka sure kwibutsa ko aha muri leta z'umwe za Amerika n'ahandi mu bihugu byose umukuru w'igihugu bavuga ko ari president s'umugabo hanyuma nibirego itashigikiwe cyo kuvuga ko president yica abantu ivyo nibirego ibirego byose bitari sentare itaravuga ko ibintu bimeze gucyo nibirego twenga kwiradiwe ijwi ry'America tashobora kwemera ko bibandanya na gatoyi reka ariko duhe ijambo umunywanyi Oscar mwiriwe neza
wiyindagize mwiriwe
muri hehe ga Oscar
ndi muri Sweden
murafite ibibazo mu cyimviro
ego je nafite icyumviro cyikiriza nuko kuri kinyana uhereje ko nibaza ko mutumira abantu mu biganiro mwo kwemera ko hari habemera ko Nkurunziza ari umukuru w'igihugu n'abatemera ko Nkurunziza ari umukuru atari umukuru w'igihugu nibaza ko mwo turekere uburenganzira bwo gufata Nkurunziza ashobora kuba atari umukuru w'igihugu mu gihe dufite ingere tubisigura kwingene yatowe bitari biciye mu mategeko
ubwo Oscar ubwo n'uburenganzira bwawe ariko ntitwemera ko abantu bavuga amajambo kugaya abandi cyane umukuru w'igihugu ngaha muri leta z'umwe za Amerika umukunda utamukunda ni president n'ahandi niko biteza kumera
nibaza ko muri leta z'umwe za Amerika bakuru b'ibihugu batogwa bikurikizwa shingiro nibaza ko ari umukuru w'igihugu muri leta z'umwe za Amerika atwari igihugu atato
Oscar duga ku kibazo cawe kubera wewe nturi muri commission yerekeye amatora ivyo ntidushaka kuvyumviriza duga ku ijambo ubaze ikibazo
murabyumviriza kuko iradiyo igeje kumviza ibyo bitandukanye mugaye cyo nagomba kubaza jewe icyo nagomba kuvuga si kubaza comtel mugabo nagomba kuvuga ko ibi bintu bari ko baravuga by'ukuri ukuri sinibaza ko gufise umuntu umwe gusa bamenya neza yuko abantu bishwe abantu bari ko babandanye bagandagurwa n'ubu n'ubutegetsi bw'u Burundi buzobibazwa umunsi uyu cyangwa ubundi mwigeze kuvuga ibigongwe nibaza ko atabigongwe bizoba hazoba gucibwa imanza ntari gakubita mu gahanga abantu bose bavuze ibyo bagirizwa icyo nagomba kurangiriza ko sinagomba kuvuga byinshi nagomba kurangiriza kuri wewe mu journalist Frederic Nkundikiza wogerageza ukiku ukaje umutima amenyo ikiganiro ijwi rya Amerika rikari ijwi rya Amerika ntibijwi by'umugambo sende David cyangwa ijwi ry'umugambo rya leta y'Uburundi
ijo nizangorane z'abarundi umumenyesha makuru atezwa kuba ari hagati ivyo ni vyimviro biri mu mutwe wawe kandi ni wawe ubifise gute urumva na urafite ingorane reka duhi jambo reka duhi jambo abashikane bagira ico bavuze ku vyo mumvuze reka duhi jambo wili nyamitwe
ngire uhuriye kuvuga yuko hariho abemera ko igihugu hari n'abatabyemera icya mbere ni uko demokarasi ari gushyira aho abanyagihugu bashyize icyo nicyo cyishe Burundi yuko uyutowe n'abatowe bashya bagandagurwa kera abaye mirongo itandatu na rimwe aho abasore bashya bagandagurwa kera abaye mirongo itandatu na gatanu aho abashingamateka batowe bagandaguwe hari abaye mirongo icumi na gatatu aho ndadaye n'abiyo bishwe n'abanyagihugu bakagirwa ko ibi byose rero ni byagiye birona demokarasi yacu ko habaho akazi k'abantu biza kumenga nibo bategereza kuba bari mu bibanza bitabonetse kituzasenya byose mu bibiri na cumi burya byarabaye aho abatsinzwe baci bagira ikibiri bavuga ngo bakeneye ibiganiro n'umugambi basize amatora hanyuma bagatera amagerenade hirya no hino bakica abantu nuko hari muri Bujumbura twita Rirare hari kure abantu benshi batashoboye kubimenya hanyuma mu bibiri na cumi na gatanu cya kibiri cyacu gihinduka senarezi abantu gerenade irategwa ibizigwa mu barabara bagerageza kuvuga ngo bakeneye ibiganiro ibyo rero ukuri uwaca mu byiko higisha ukuri ni uko niko abarundi bamaze kwitorera indego kandi umukuru w'igihugu ahari yacemeye n'igihugu nta muntu n'umwe ashobora kuza ugatika iwe ngo igihugu cy'u Burundi ngo ntibigire umukuru w'igihugu ntibyagenze ku byagenze bigira iryo shingiro rirahari ntibigeze bivanwaho rirahari rero nibarindire amatora akurikira n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ibibazo nabyo ko mu kwicenda igihugu cy'u Burundi gisenyuka tuzosubira kuvugana mu mwaka uri cyogeze cyagize n'icyasenye hari n'umuntu wese nuko urigeze kwandika muri zona fiji kuko petero nkuru nziza perezida w'u Burundi ngo atazashobora kurenza iyo bibiri na cumi na gatandatu adapfuye rero iyo bibiri na cumi na gatandatu irabireye
yegomeye
mutwara buriya wari n'umutekano n'ubu u Burundi buje
ndabona ndabona akanya katujanye mushiya na pacifique namwe mbwira icyo muvuze ko bishikirijwe
abasavura na mwebwe murimo ngo tuvuze ko tutemera ko Petero Nkurunziza ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi nivyo twarabivuze kuva kare twaramwubashye kuva mu bihumbi bibiri na gatanu gushika mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kuva avuze ko aho niyo ibwirwa shingiro twese tumwemera nk'umukuru w'igihugu wacu ubu ntakiri umukuru w'igihugu wacu ibyo wiri nyamitwe avuga ko abantu batowe baca bicwa birabaje gose kandi natwe biratubabaza ibyagiye biraba ku bantu bishwe baratowe ikibazo ahubwo ubu naho ni uwishyizeho atatowe yatanguye kumara abanyagihugu icyo nicyo kitubabaje nayo ubundi ku bwacu Petero Nkurunziza yahonyoye amategeko ku bwacu ntakiri umukuru w'igihugu cyacu kuva itariki mirongo ibiri na bitandatu z'ukwezi k'umunani ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ubu twebwe ntabwo tumwemera nk'umukuru w'igihugu nawe nyine arabyerekana mwe mwarabonye umukuru w'igihugu adasohoka igihugu mwarabonye umukuru w'igihugu adakwiye gashobora kujya mu bandi nawe nyine arabizi ko atari we burya ngo ntihagoye kwiba ingoma
ndabona akanya kagiye reka ubwo ni uburenganzira bwawe mushe na he pacifique mugabo icyo tuvuga ngaha ni uko ku ijwi rya Amerika tutemera ko abantu bakoresha amajambo reka atyoza umukuru w'igihugu reka duhe ijambo professeur tubahe ijambo rya nyuma ndabona akanya kagiye professeur de gracias nkiramira muduge ku ijambo musozere
yego cyane urakoze cyane ndakunyabukiza rwose cyane benshi ni cyane nagomba kuvuga nuko abantu bakwikuramo iterabwoba urabona gutera ubwoba kabandiye ngo ngo muri kazi uze ngazora izo gushikira baravuga ngo muye kubiha ngo mukozi w'icyenda ngo nibyo bafatiye ngo muzovuye muzobiriha rero nibaza yuko ibyo atakindi bivuze na mba kuko nabo nyine igihe babitegura kuba mu 2014 mu 2015 ntibari bazi kubizobananira urumva rero birashobora kwanka nabo nyine bikabananira ibyo rero gutera ubwoba nta kamaro nta ruhare rwabo ikintu bavuga rero ni uko abantu aho bari bakoze amabi n'ababahaye indaro ubu barabizi barazi neza ibintu bindi byagenze hari n'aho ibyo bakoze bakiyifise bazobarekura nabo nyine bakaza imbere y'indaya kugira ngo ubutungane bushobore gukwa nibaza ko aribyo bya mbere rero bikomeye kuko urabona ni ukuvuga ko umukuru w'igihugu atari umukuru w'igihugu nyakubwira imana yewe mu mirongo irindwi na kabiri
namaze musozire ndabona musigaje amasegonda cumi
ndageje mu 2022 namaze amezi atandatu mu bitaro kubera hari umuntu yansokoye mu mizimba mu mbimba urumba ndarengere mutari cyaka
2022 ariko
icyo gihe
ndahamira ndagushimiye cyane gose ukanye watoye ndagushimiye mushyantahe w'idinyamitwe ndagushimiye nawe mushyantahe Pacific nazwe ndabashimiye ku ruhara mwagize muri kiganiro turashimiye abanywanyi ba radio ijwi ry'Amerika bose baduteye akamo tukaba kandi dushimiye na engineer yadufashe mu ngabwe z'uma na Fatukarara yegeranije ikiganiro turashimiye inshuti mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.